nzamba
nzambira samirana
Niriwe nchuti namwe bakunzi ba radio inzamba agateka kawe kaje mu makuru yo kuri wa gatandatu igenekerezo rya mbere rusama umwaka wa 2021 Diane nkuru nziza nije ngiye kubashikiriza no makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Abarundi bose bahamagarirwa gukura amaboko mu mpuzu kugira bagwanye ubukene ako nakamo katewe na Evariste Ndayishimiye arongoye u Burundi mu ijambo yashikirije Abarundi ku munsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi muraza kumva umwizero watanzwe na Evariste Ndayishimiye wo kuganira hagati ya leta n'abakozi kugira ngo akazi kagende neza Mubijanye n'ubutunzi ubukene bw'ibinyobwa vy'ihungiriro Burarudi buribonekeza cyane mu bice bitandukanye z'igihugu mu gisagara cya Bujumbura hoho abihereza ibinyobwa bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa buraza kuvyumva nabyo nyene Mera zano makuru nkuko bisanzwe ku minsi ya gatandatu mukurikira ikigabane ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo uyu munsi muza kumva ingaruka zishobora kuba ku Burundi mu gihe abarongoye igihugu base icyancu zikiza cya COVID-19 kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Uburundi bwifadikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu ijambo ryiwe ry'uwo munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye abarundi bose kwitanga gusumba mu bikorwa cyo kurwanya ubukene yavuze ko ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha bigiye gushigwa imbere cyane cyane kugira indyane ziri hagati y'abakozi n'abakoresha zigabanuke ku neza y'igihugu cyose abanyuruza amatungo ya leta amukazi nabo ubu ngo nta kibanza abagifise
igihe habonetse ingorane z'akazi kuko turi ku isi nta byaba bigororotse tubanze tuzice hirya no hino tuzihagurukire dusangiye umutima n'inama turondera umuti urama hubahirijwe amategeko y'akazi bidakunze naho duhanuze imbere yo kuzishyira hejuru cyane kuzijana mu ibarabara uwo mugenzo mwiza uzotuma umwimbo wongerekana n'ibibazo bijya mu masentare bigabanuka duhamagariye abakoresha gukuraho ijambo shebuja kuko abakozi sabaja abakozi nabo nibafate nibifate nk'abanyamwete mwishyira hamwe cyane mu gikorwa cy'uwabahaye akazi bifate nk'abene akazi abahurikiye mu masendika niko kuko nyene nibabe abahanuzi beza mu kazi ku neza yabo ni yishyira hamwe ni igihugu bahombye barire bose ntihagire ubukekezo wundi bungutse naho basangira umwimbo nico gituma mbere nagira mvuga yuko kuva ubu bijya bavuga ngo nta biganiro kuva ibiganiro bitegerezwa kuba kandi ndabemereye yuko tuzoguba duhimiriza abakoresha yuko abatwara amasendika bose bagiye kuba nk'abahanuzi mu ruganda kugira ngo bonyene abaribo bigira inama ingene bogwiza umwimbo urasanga umukozi wa leta ashaka agashira ukabute gakirurutse ariko wenyene abona abanyonora ikiga cya leta akihorera cyane akabakingira n'ikibaba mbere hari naho usanga ari wenyene ariko aranyonora agaca asaba impembo irengeye ibyo byose mu kuvyikura ko
tubamenyeshe ko akamo ka Evariste Ndayishimiye gahamagarira abarundi kwitanga kugira bagwanye ubukene kaje mu gihe haheze iminsi ikigega mpuzamakungu FMI giheruka gutanga icegeranyo cerekana ko ari igihugu ca mbere gikenye ku isi kubahiriza amategeko n'ubutungane mu bakozi kugira akazi kagende neza hamwe no gushiraho amategeko yunganira ishirwa mu ngiro y'umugambi wo kuvuza ku buntu abakukuruke hamwe no gufana iteka abakukuruke bitavye imana biri mu byo abakozi basaba leta. Tega amatwi Merance Hakizimana yaserukiye abakozi bahurikiye munanije amashirahamwe mu Burundi.
Titwibagiye gusaba ko mu guheraheza wa mugambi mwiza w'umukuru w'igihugu cacu wo korohereza abakukuruke hoca haboneka itegeko ryunganira ry'umukuru w'igihugu rivuga kuvuza n'ukuntu abakukuruke bivuza nico twokwita texte d'application sur la gratuité des soins au retraite. Hanyuma ni itegeko ryoshira mu ngiro umugambi wo gufugana iteka abakukuruka ico twokwita texte d'application des frais funéraires pour les retraités. Kubahiriza ubutungane bw'abakozi n'intwari bereye. Kubyerekeye ubutungane, abaserukira abakozi bamwe bamwe barirukanwa bakirukanirwa ubusa. Iyo batsinze imanza naho bagateba kubasubiza mu buzi ku mbo zitandukanye bigatuma baguma bamerewe nabi. Dusabye ko abatsinze imanza boba subiza mu kazi naho abakoresha boba bunguruje kuko amategeko arabibarekurira. Mu byerekeye ubutungane bw'abakozi, inani z'amasendika zirabona ko ukudashira mu ngiro ivyavuye mu biganiro ariko twokwita convention collective vyerekana ko hakiri agahaze, ivyo bigatuma haguma icyuka kiri mu kazi.
Uyu munsi mukuru w'abakozi n'akazi ushitse hari imyidogo myinshi mu basirikare bato bato mu Burundi. Iyo myidogo bavuga ko ifatiye ku gashahara gato bahembwa hamwe n'amafaranga make y'uburaro. Umwe mu basirikare yaganiriye na Radio Inzamba avuga ko ikibazo cyabo haramutse hari kambi nimwe igishikiriza bacu babafata nk'abagumutse. Abasirikare basaba bashimitse abashinga amateka batowe n'abanyagihugu kubavugira kugira agashahara kabo kisununure. Umviriza
twaramaze kujya cyo kuze ku gisirikare cyangwa zikirongoye nta n'umupfa kwemera yuko icyo kibazo kikubariza. Ubwiza uramubwira uti nakuwa komanda w'ikambi, niba none ko twirwose tugira kumwiga umishahara kimwe twadufata nyinshi cyane amafaranga y'uburaro, niba mumaze kuba muri 150,000 natwe turi 30,000 abandi 50,000 ubu hari inzu yowe gikotwa 30,000. Komanda w'ikambi umubariye icyo kibazo kijyanye n'imishahara akubwiza ko ati jyewe ukaba ushaka kuba bamaze kabiri kuko ntacyo nzi kubariza, kandi nawe naho ntukwiye kubaca ukubariza ati gushika ubu rero jyewe ntaho mbona icyo kibazo ntushobora gukicisha. Aho tubabarira bikadushavuza nuko bati bafata iyo kambi y'uwo musirikare yavuze icyo kibazo cy'imishahara n'ikibazo cy'amafaranga y'uburaro, iyo kambi akabayita ko abagumuzi cyangwa bagafata iyo ntara gisirikare bagaca babita ko intara gisirikare irimo abagumuzi. Icyo rero ni nkwazanga cyo gutinyira kujya kutubariza, niyo mpamvu dusabye abashinga amateka n'abakemeza amateka bo nyine kujya babishyikira baturonderamo amajwi n'imiryango yacu badutunganyirize.
Inzamba
tubandanye ano makuru mu gisata c'ubutunzi. Imakire Ndabaneze ntakiri umushikiranganje w'ubudandaji ugutwara ibintu n'abantu amahinguriro n'ingenzi kuva kuri uyu wa mbere Rusama umwaka w'2021 ikugwa giwe ryashizwe ko umukono n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Aregiome Bunyoni mitegeko inimero 100 agakwego 140 yagirizwa gukora ibikorwa bishobora gutembagaza ubutunzi bw'igihugu no gucafuza isura y'igihugu, ariko nta byinshi mu byo yagirizwa biri muri iryo tegeko. Iryo kurwa giwe rikaba ribaye rikwirikira ikete yaheruka kwandikirwa n'umushikiranganji wa mbere ryo kuwa 2009 Ndamukiza umwaka w'2021 naho hatavugwa ico ryavuga. Haribonekeza ubukene bw'ibinyobwa vya Blarudi mu bisagara bitandukanye vy'u Burundi na cyane cyane mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Ihura ry'ivyo binyobwa bituma hari abadandaza batabikika mu kiza bakaduza ibiciro. Ni nkuru ya mugenzi wacu Delicia Kamikazi.
Nkuko vyemeza na bamwe mu bafise amadepo muri kino gihe ayatari make mu gisagara ca Bujumbura rugaye, imvo zitangwa n'uko ishirahamwe Blarudi rise n'iryahagaritse ibikorwa vyo gutanga ibinyobwa. Bamwe muri aba badandaza bavuga ko bamara iminsi irenga 3 atanzoga baronse bemeza ko niyo bazironse iryo shyirahamwe ritanga izidakwiriye kandi ubwoko bumwe. Iyo musteri ndende zabonetse amusteri ingufu zica zikena, iyo primusi ndende zisohotse primusi ingufu zirakena, ikitavuze n'inzoga yitwa boke. Ibyo bikagira ingaruka mbi ku bafise amadepo n'ububare kuko bamara iminsi atariko badandaza kandi bategereza guhemba abakozi. Ubwo bukene bw'ibinyobwa bya Blarudi bukaba bwibonekeza kuva mu ntango z'uno mwaka. Amakuru ava mu begereye Blarudi avuga ko iryo shyirahamwe ryo rifise ubukene bw'amahera y'agaciro yo kugura ibikoresho biva hanze y'Uburundi, bigatuma umwimbu ugabanuka ku rugero runini cyane. Abahaye amakuru ya Joy Nzamba bemeza ko kugira Blarudi nk'amahera y'agaciro yahisemo gushora inzoga hanze mu bindi bihugu duhana imbibe na cyane cyane mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Baba badandaza ibyo binyobwa bya Blarudi n'abavyihereza bose bafise amakenga ko iryo shyirahamwe ryo bari riko rirahomba no hagati mu gihugu mu ntara zimwe zimwe ubwo bukene buribonekeza. Amakuru ya Joy Nzamba ikura mu ntara ya Muyinga, Kayanza na Rumonge atumenyesha ko ibinyobwa bya Blarudi bashobora kumara iminsi nk'itatu bitaboneka, bigatuma n'ababifite baca bikika mu kiza bakaduza ibiciro. Twarondeye abo muri Blarudi mu gisata cyo kumenyesha amakuru kugira tumenye icyo ubwo bukene buvako, ariko turabakena.
Imbere yo gusozera ano makuru dukurikire ikigabane ku isoko. Uno munsi tubabwira ingaruka zishobora kuba inyuma y'ugukwega amaguru kwa leta y'u Burundi mu bijanye n'urucanco rwa COVID-19 ku isoko, mugishikirizwa na mugenzi wacu Josephine Jones Nkunzimana.
Ku isoko, u Burundi buri mu bihugu bike vyo muri Afrika bitaratangura isekeza ryo gucandaga abanyagihugu mu ntumbero y'ukwikingira umugera COVID-19. Leta ibona ko muri kino gihe bitihutirwa kurondera urucanco rwako karanda kariko karatema gatongora mu bihugu byinshi byo ku isi. Nizihe ngaruka Burundi bwo kwitega nibwabandanya gukwega amaguru? Icyo nicyo kibazo nyamukuru tugerageza kwishura mu kigabane ku isoko cyo kuri uyu wa mbere Rusama 2021. Muri kumwe na Josephine Jones Nkunzimana, ndabahayika. Kuwa 30 Kigarama mwaka uheze 2020, umukuru w'igihugu yavuze ko Burundi budashobora kwihutira kurondera urucanco rwa COVID-19 kandi abandura uwo mugera baca bakira n'ingoga. Kubwa Evariste Ndayishimiye, ingingo igihugu cyafashe z'ukwikingira nigo rucanco nyago yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu.
Ariko ntimubona ko urucanco rwa mbere twari twarutoye nimo ni kumurembera urundi none tugukinga nano cyanzo tugukinga nareka sase leta y'urundi ntiyo yagerageje kurondera urukingo bikwiye. Ubu niyo yambere yoza kurondera urukingo kandi twaratoye urukingo rw'ukuri urwo ari rwo. Njye muraza ko Burundi atari ubwa mbere bwihuta bubangamiwe niwo mugera ku buryo ariko twakwiruhuka guhiga ahiga urukingo. Reka tubaze turabe iyo bica mugabo rero natwe urucandago rukomeye nibirya ngingo za leta hari ibyo mugambi sinandura sinanduza ndakira. Ubwa mbere yo kumenya yuko mu Burundi Imana araduhaye twebwe ukaja kwivuza urakira.
Inyuma yaho umushikiranganji w'amagara y'abantu akongera akaba icegera cy'urongoye umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya COVID-19 Tade Ndikumana yaciye asigura ko Burundi butagwanya urucanco, ariko ko izo ncanco zose ziriko zirakoreshwa muri kino gihe ziriko ziragerageza ko rero batogerageza ku banyagihugu. Ariko rero naho igisata cyawo ni kijejwe amagara y'abantu ku isi yose OMS cemera ko ubushakashatsi kuri izo ncanco bukibandanya, caratanze uburenganzira bwo gukoresha izo ncanco kugira ubuzima bw'abanyagihugu batari bake ku isi burokogwe. Naho ibihugu bitunze gushika ubu arivyo bisa n'ivyiziziye igice kinini cyane cy'izo ncanco, ibihugu bidasika 10 byo muri Afrika nibyo byonyine bitaratangura kuzikoresha. Ibihugu bingana 47 mu mugabane wa Afrika bikaba bimaze gutanguza isekeza ryo gucandaga abanyagihugu nk'uko tubibwirwa na Jean-Marie Rukundo.
Ibihugu 47 muri Afrika biramaze kuronka icyaco za COVID-19 naho zizi sorosoro kubwo igisata ca Oni kijejwe amagara y'abantu OMS. Iziri munsi ya 200 gusa gizitagwa ku isi nizo zimaze kuzarwa muri Afrika gushika ubu ku bwa OMS. Ku wa 8 ndamukiza, ibihugu 43 byari bimaze gutanguza isekeza ryo gucandaga abanyagihugu kandi incanco zingana n'imiliyoni 13 kuzingana miliyoni 31 n'igice zari zatanzwe zari zamaze guterwa abantu ku bwa OMS. Iryo shyirahamwe rikidoga ariko kubona n'izo nsanzu zazanywe muri Afurika nazo nyine zidakwiragizwa ku rugero rungana, kuko 93% z'izo nsanzu zagiye mu bihugu 10 gusa. Mu bihugu byari byakweze amaguru cyane mu rugamba wo kurwanya COVID-19 harimo Madagascar yavuga ko ifise imiti kama uvura ako karanda, ariko muri kino gihe icyo gihugu cyaratumye ko icyancu zo kwikingira COVID izabere zikaba zitezwe mu mpera z'indwiza. Buka rero Burundi buri bwo havuye bwo Burundi gene hamwe na Tanzania ibindi bihugu byaratanguze isekeza ryo gucandaga abanyagihugu banze. Ibyo bihugu bikaba ari Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Rwanda, Uganda, Kenya na Sudani y'Epfo.
Biciye mu ntererano z'uburyo zitangwa n'ibihugu bya rutura mu kigega bise COVAX, ibihugu bifise amikoro make nk'u Burundi birahagwa ku buntu incanzo za COVID-19 zikwiye 20% by'abanyagihugu iyo igihugu kibisabye. Kubera ko kugira igihugu kibe gikingiwe neza hakenegwa gutandaga 60% by'abanyagihugu. Igihugu gisa kirondera izindi fashanyo ubagira neza baba basanzwe bagifasha. Kubona leta y'u Burundi gushika ubu isa n'ifatamye negwe kurondera izo ncanco bituma haba ingaruka zitari nke nk'uko bisigurwa n'umushakashatsi mu bijyanye n'indwara z'ibiza kome konakuze.
Cyagaragaye yuko iyo abantu bacanjwe ari benshi cyane, ni ukuvuga ku bice 40%, yuko ibitigiri by'abaja mu bitaro n'ibitigiri by'abapfa bigabanuka gushika ku bice 90%. Ni ukuvuga rero murumva yuko urwo rucanjo ari ngombwa. Rero ibi bica bivuga yuko n'ubushikiranganyi bw'amagara y'abantu na leta bagihanganye no kubura ibitanda byo abantu bajyanuka mu bitaro no kubura abaganga bakwiye, hamwe mbere nuko babona yuko atacyo bamaze, kuko iyo abantu bariko barapfa kandi batatezwa gupfa, urumva muri icyo gihe amagara y'abantu kuyakingira ku rwego rw'igihugu biba bijikajika. Rero iyo umuntu yacanjwe ashobora kugira indwara nk'iyi nka ujya kwa giripe isanzwe akinyira cyangwa kumva mese umutwe buhoroboro, ariko ntasinzikara ngo bajye kuzurana mu bitaro nk'uko tuzimye tubyumva nko mu gihugu cy'Ubuhinde. Rero umuntu atacanjwe ashobora rero no guhabwa akato, ni ukuvuga agakumirwa iyo ariko aragenda mu bindi bihugu byacanjwe. Ibyo murumva yuko navyo nyine yari biza bitorohereza ba bantu bari mu bihugu bitagomba gucanwa canke bigikwega amaguru. Hama turazi ku rwego rw'igihugu nabwo, ni ukuvuga yuko ibihugu byacanje abantu babo bihava bikumira ibihugu bitacanje. Ni ukuvuga bakavuga ati twebwe mwa bantu bacu ntibaje hariya wava tugarukanira iyo COVID-19, kandi yamaze no kugaragara ngo yabayibonye igihe bimiye ubwa mbere Abongereza, ubu basigaye bimira ibihugu nka Brazil, nka Afurika y'Epfo, Ubuhindi n'ibindi byinshi. Iyo babona mudakurikiza ingamba nk'uko ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abantu bashobora kuzitegekanya, ababikurikiza baraheza bakinuwa batabikurikiza. Rero ibyo nabyo kumbe n'ibyo bizohava bica bishika, ugasanga mbere na bimwe byo gufashanya ku rwego mpuzamakungu canke hagati y'ibihugu navyo nyene bigiye gutosekara kubera ca gihugu kitubahiriza ingamba zafashe kuri ku rwego rw'isi.
Leta ivuga ko ku butaka bwose bw'u Burundi abamaze guhitanwa na COVID-19 ari abantu 6, ariko Kiliziya Katolika yoyo ikaba yavuze ko gushika mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze abarenga 10 bari bamaze guhitanwa nako karanda mu gihugu. Aha rero akaba ari naho tugarukanije ikigabane ku isoko turi nari rw'abamenyeshamakuru mwagishikizwe na Josephine Johnson Nkunzimana naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Urakoze mugenzi wacu Josephine Johnson Nkunzimana. Nino ngaha rero dusozereye ano makuru Radio Inzamba yabateguriye. Mwakoze mwese mwadukurikiye, Diane Nkuru Nziza na yabashikirije, kabanda bifurije kugira ibihe byiza ahiwanyu no mubanyu.